iyi mumbriza ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije shuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fidel Niyongabo, umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranye, aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, uraritwe buri munsi saa 10.
Uruhara rw'indero ni inyigisho mu iterambere ry'ibihugu. Saga seseshwa muri ibihugu byose byateye imbere ku isi byashize ingufu nyinshi mu byerekeye indero n'inyigisho. Indero n'inyigisho biha abanyagihugu ubwenge n'ubuhinga bituma baronka ubuzi n'ubuzima bwiza kurushiriza, bashobora kubona akamaro ko gukora batiziganya, bituma kandi biteza imbere bagateza imbere n'ibihugu byabibarutse. Umuntu aravye hirya no hino ku isi arabona ko ibihugu byateye imbere byose byabigenjeje gutyo, haba ku migabane ya Amerika, Uburaya na Aziya, yamara umugabane wa Afrika uracari inyuma muri iyo nzira. Aho ivyerekeye indero n'inyigisho cyane cyane izo ku rugero ruhanitse n'izikoresha ubuhinga bwa none bikiri inyuma y'utundi turere two ku isi. Niki yacokorwa kugira umugabane wa Afrika uhindura intumbero muri icyo gisata kugira ushobore gushikira iterambere rirama nk'uko vyibonekeza ku yindi migabane y'isi? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga twatumiye Professeur Libera Ibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Arigisha kandi kuri kaminuza y'Ubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ari kandi mu migambi ijyanye n'indero y'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika nka Cameroun, Senegal, Madagascar na Burkina Faso. Yanditse kandi cyane ku bijyanye n'indero n'inyigisho mu Burundi, aho yahanuye kukugena igisata cy'indero cyotunganywa mu Burundi. Yaratumiwe mu Burundi mu mwaka uheze mu ikoraniro ryavuga ku kugena izerekeye indero n'inyigisho byari byifashe mu gihugu mu mwaka urangiye w'ibihumbi 2022. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro neza.
Nashaka ndababaze kuba ariko baratwumviriza mu basigurira muri make uruhara rw'indero n'amashuri mu iterambere ku bihugu ibyo ari byo byose ku isi.
Ego cyane. Indero n'inyigisho ni kirumara cyane mu buzima bw'umuntu. Iyo wize ugashikana amashuri kure, uriteza imbere, ugateza imbere umuryango, ugateza imbere n'igihugu. Indero kandi n'inyigisho zirafise uruhara runiniya cyane mu buzima bw'abantu, icyo ni ukwita sosiyete, kuko wize wese aratera agacumu k'ubumwe mu iterambere ryaho avuka, haba mu ntara canke mu gihugu cyose. Indero kandi n'inyigisho birafise uruhara runiniya cyane ku buzima bw'igihugu. Notanga urugero ku byerekeye ibyo kwa muganga. Murazi neza yuko tuherutse mu kiza cya coronavirus. Iyo bataba abantu banonose amashuri, kajya karanda kaba kabandanije kamara abantu. Muga kubera abantu banonose amashure barashoboye gutora ituma ako karanda katagwira. Mu gisatari cy'ubuganga ibikoresho byose byo gupima bikorwa n'abantu bize amashuri bagashikana kure. dufashe ubundi burorero nk'ibiraro murazi neza yuko mu bihugu bya Afrika henshi hari inzuzi ibiraro byubakwa n'abahinga banonotse kwiga ibintu byo kubaka ibiraro cyangwa ibyo kubaka amazu amagorofa ibyerekeye ubuzima bwose bw'igihugu gutorera inyishu ibibazo biba bihanze igihugu cyangwa abanyagihugu n'abahinga bize bakanonosora bagashikana amashuri kure batorera inyishu ibibazo by'ibihugu barimo uburoro ni bwinshi umuntu butanga ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu ari muri Afurika hasi navuze ibi byo gucukura ubutaka bikorwa n'abantu babinonosoye ibyerekeye ku gutunganya politiki ijyanye n'ubutunzi n'amafaranga nabyo nyine bishyirwaho n'abize bagashikana kure
muri make muherahe
mu ncamake indero n'inyigisho niyo nkingi y'iterambere ry'ibihugu byose ku isi
kwiga amashuri no kuronka ubumenyi bwo bari uburenganzira bw'ikiremwa muntu
yego cyane hariho nuze la ishyirahamwe mpuzamakungu ryarashyizeho umugambi n'umugabo urekurira uvuga neza ingene abantu bafise uburenganzira na cyane cyane mu gisata cy'indero ni ukuvuga yuko umuntu wese bavuga ko ari nk'itegeko amareta ategerezwa mu byo ashinzwe kwigisha abanyagihugu bose bagashikana kure amashuri kugira bategure kazoza k'ibihugu n'isi yose
hari ibitigiri mwaba mufise by'ugwaruka rutaronka ubwo burenganzira nako karyo byoba bingana gute cyane cyane ku mugabane wa Afurika
ku mugabane wa Afurika hari itigiri mfise ariko uravye ku bihugu bizi neza cyane abana benshi barahiba amashuri novuga yuko hafi nka 30% ntibaheze amashuri y'intango bimwe bita mu gifaransa abandon nininiya cyane rwose hashika hagati ya 11 na 15% y'abana baba batanguye amashuri mu ncamake muri Afurika abiga bagashikana kure bagashika muri za kaminuza ntibakeye cyane icyo ni ukubita n'uko muri Afurika murazi neza yuko abenshi ari gwaruka mu bihugu byinshi usanga bafise imyaka hagati y'imyaka 6 na 25 usanga aribo benshi bashika hafi 60% y'abanyagihugu
nibyo kwataronka benshi bataronka ku karyo baba bari nko mu bice bigoye gushikamwo canke ibice birimwo byasubijwe inyuma n'intambara hamwe n'ibiza
bituma abana batiga ari benshi ni byinshi cyane ikintu kinini ya gikuru ni ubukene mu bihugu byinshi usanga abana bajya gufasha ababyeyi kugira bashobore kuronka udufaranga gufungura kwambara nacyo gituma rero benshi mbere baheba amashuri ikindi kibituma ni n'amapolitiki mu bihugu bimwe ntibitaho ntibashyira imbere iby'indero n'inyigisho hanyuma abana bakabona abagiye gukora akazi ubuzi butandukanye buto buto bafasha ababyeyi babo hanyuma bagashagira bati natwe katureke ntituje gufasha ababyeyi cyangwa tuje guca amahera mu ncamake ikintu gikomeye gituma abana biga ni politiki y'igihugu bagashyiraho korohereza abo bose badafise uburyo kugira bashobore kwiga nk'abandi bana ababyeyi bafise uburyo bukwiye mo ko ari ubukene na politike ifasha abanyagihugu kugira abana bashobora kwiga bashikane kure.
Makoze tuza ku mirongo ya telefone dufite Gabriel ufite inema uratwumva?
Nibwo ndabumva neza cyane.
Muhamagaye muri he?
Ubu nitwa Gabriel ndimo gukora umaze kuvuga amerere mu karere ka Ruhanga ni mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda.
Mufise ikibazo mubaza umutumire cyanke cyumvira mushikiriza.
Okay, hanyuma iki kintu nashaka kugira ngo mvuge kuri iyo subject nibyo koko uburezi nk'uko mwabivuze ni imwe mu nyungu ishobora gutuma ibihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere bikomeza kugenda bitera imbere, ariko nanone iyo turebye neza dusanga abo bantu barimo baragenda biga bimwe na rimwe usanga hari ikibazo dufite cyitwa ngo niba ari brain drain, ugasanga bamwe bize bumwe muri ibyo bihugu bagiye bimukira mu bya bihugu bindi bikoze iki biteye imbere. Ese n'ibihugu bya Afurika cyane cyane ubwo ndavuga biri mu nzira y'amajyambere cyane cyane muri Afurika, wenda hari ikintu gishobora kuba kirimo kirakorwa mu rwego rwo kugira ngo baribyusinge brain drain.
Murakoze.
Okay, murakoze cyane. Ijwi rya Amerika turabakunda cyane. Mariye mu karere ka Ruhango twa Gabriel ufite inema akunze kwita Billy Boy Rwanda.
Ndabashimiye.
Okay, sawa.
Mwishura mutumire ku byerekeye izo ncabwenge avuze ko zigiye kwiga hanze zivuye nko mu karere ka Afrika kenshi zica ziguma muri ibyo bihugu zagiye kwigamwo n'ingaruka bigira ku iterambere.
Ikibazo gikomeye cyane kandi cyanditswe ko n'abahinga benshi ababikurikirana. Icya mbere cyoco mu Kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse ni kamenye iyo bweze. Hanyuma kugira abanyagihugu baba hanze sibibi umuntu yifata ko ari bibi, kuko iyo bagiye iyo barahuye bakunda igihugu barafasha cyane mu gihugu cyabibarutse bari mu mahanga. Ahubwo gikuru ni politiki muri ibyo bihugu kugira bahe uburenganzira borohereze baba mu mahanga kugira bafashe. Natanga ubururero ibihugu bya Afrika imbere y'uko ikiza cya coronavirus kigitera nka Ghana na Ethiopia n'ibindi ntiriwe ndavuga iterambere todo croissance bimwita mu Gifaransa yarenga 10%. Kubera iki? Kubera ibyo bihugu byashyize imbere politike nziza y'abanyagihugu babo bari hanze, no kuvuga aba bahanze barazana imitahe. Hanyuma kubaka notanga uburore akarorero muri Ethiopia ya nzeye ya baraje bari kwarubaka ijya abanyetokiya babahanze bashyize imitahe myinshi cyane. Akandi karorero kazwi ni kompanyi Ethiopian Airlines mu bashyizeho hariho abanyetiyopiya b'abapilote baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nshaka kuvuga rero kugira abarundi baba hanze si bibi na gatoyi, mu gihe hariho politike mu bihugu bavamwo bituma oye bafashe. Ego abaguma hanze n'agahombo ku gihugu mbere novuga yuko igihugu cy'iteka ki gifise imigambi n'imigabo irashe guteza imbere abanyagihugu n'igihugu ntibashobora kureka nk'abize amashuri menshi ngo bagende uko oye ntihagire icyo bafasha mu gihugu. Notanga urugero akarorero ko abakina bakunda umupira w'amaguru, murazi neza yuko umukinyi w'umupira w'amaguru iyo ahinduye umugwi akinamwo baramugurisha amahera menshi cyane. Icyo nshaka kuvuga yuko ibihugu bya Afurika bidashyiraho imigambi n'imigabo yorohereza abanyafurika baba mu mahanga bafise ubumenyi n'ubuhinga bwinshi ngo bafashe mu bihugu bavamwo n'ibintu biteye agahinda. Nshaka kuvuga nta gihugu cy'iteka ishobora kwemera yuko nk'aba docteur bize bagashikana amashuri kure bataronga uburyo batatanga ibyo bihugu bidaha uburyo abo bano no sengo fashi gihu chabi baronze munsha makerero novuga yuko siriri kuro kugira barundi cyangwa abanyagihugu baba hanze ahubwo igikuru ningene ama leta muri Afrika ashiraho imigambi n'imigabo kugira baba hanze bashobora gufasha no kwibuka yuko mu gisata cha Union Africaine mu bihugu byose byo muri Afrika bemeje yuko abanyafrika bahanze bagize intara ya gatandatu ni ukuvuga yuko muri Afrika ababahanze baremewe kuri abanyafrika ariko muri New Africaine bari basabye ku bihugu byose bishyamo imigambi n'imigabo kugira abo babahanze bashobore guteza imbere Afrika n'ibihugu bavukamo.
Dufise Tuyishime Jean Baptiste uratwumva? Tuyishime Jean Baptiste uratwumva?
Ndabona ndasoza abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Ego washaka kuduza ijwi gato urihe?
Ndi mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera.
Ikibazo icyumviro?
Ndashaka kubaza umutumirwa wacu hano ku ijwi rya Amerika abona hakorwa iki kugira ngo abanyagihugu bose basangirane muri make mbega bahuzwe n'ururimi rumwe kuko urumva nk'ubungubu iyo muvuze mu rurimi rw'ikirundi rw'abanyarwanda ntabwo tubasha kugira ati twashe guhita tubyumva kandi politiki nziza ni ituma ibihugu byose bya Afurika tuvuga indimi zimwe.
Murakoze.
Yego murakoze namwe.
Icyo cyumviro cya Tuyishime mukibona gute avuze ku byerekeye indimi ngo Afurika yari ikwiye kuba ifise ivuga ururimi rumwe?
Ni ibintu bigoye gushyira mu ngiro kuko ibihugu 54 usanga ari indimi zirenga ijana kuronga ururimi rumwe bahuriza ko ni ibintu bitoroshye cyane ariko bituma bakoresha indimi nk'Igifaransa, Icyongereza n'Icyarabu n'Igiswahili. Mu ncamake rero nicyo gituma hariho n'ubuhinga cyane cyane kuko bimwe bita mu traduction mu Gifaransa no mu cyayo uko bitoroshe ko ibihugu byose byumvikana ku rurimi rumwe ahubwo barashobora gufata nk'indimi nka zibiri cyangwa zitatu irakoreshwa.
Murakoze. Mu gihe imigambi y'ikinyagihumbi igenewe iterambere iri kiregereza ivyari vyategekanijwe ku vyerekeye kubona ko abahungu n'abigeme mu bice bitandukanye vyo ku isi barangije n'imiburiburi amashure mato mato, mubona iyo migambi iriko irashikwako?
Umugambi waragiyeho mu bihugu bitari bikeyi nofata yuko mu bihugu biteye imbere uwo mugambi barabushyizeko cyane rwose naho usanga ibyerekeye gitsina nshaka kuvuga genre abakenyezi n'abigeme mu buzi bafite imishahara imwe ni ukuvuga mu bihugu biteye imbere hari acariho ibyo gukora kugushika kubwira abakenyezi n'abagabo bafatwe kimwe. Mu bihugu bya Afurika ibintu biteye agahinda, abana b'igeme usanga ari bake mu mashure kubera benshi mu bihugu bimwe bimwe batakubaka bakiri batoyi, abandi bakaja gukora ibikorwa kugira bafashe ababyeyi rimwe navuga kare vyo kwisununura kuronka ingene babaho. Hanyuma nawe uravye muri kaminuza usanga abigeme ari bake cyane rwose. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ibihugu byo muri Afurika byategerezwa gutorera inyishu bigashyira imbere muri za politiki bakaraba ingene bashyiraho mbere n'ishuri kwita agashimwe gatuma abana b'abigeme bashobora kwiga amashuri bagashika na kure ako gashimwe kashobora kuba ari imfashanyo boha nk'imiryango kugira bwabuzi bakora buzana amahera bufasha abavyeyi ba leta ibafashe kugira bashore kwiga ni kibazo gikomeye cyane muri Afrika kandi chama cyavuzwe mu nama atari makeyi ariko nta kintu gihinduka kiboneka cyane
imico n'imigenzo ifite uruhara muri ico gihushane ku rugero rw'abana igitsina gabo n'igitsina gore baje mu mashuri
ego byinshi biranuzeye birasigura igituma abana barigeme batiga ni nk'abarongozi abakobwa mu bihugu bimwe bimwe abana bigeme barongorwa bakiri bato biciye mu miryango hanyuma no mu makominota amwe amwe bijanye n'iby'amareligion ugasanga abana bigeme barababuza kuca kwiga amashuri ni ibintu rero ariko biriko biragabanuka kubera abigeme hari imihari y'abigeme igerageza kwigisha ababyeyi kumvisha ababyeyi yuko abana bigeme bafite uburenganzira nk'abahungu bwo kwiga bagashana kure ni igikorwa twese dukwiye gukora aho duherereye kugira kumwaka kumwaka hashobore kuboneka iyo mberekana y'abigeme bajya ku mashuri
tugaruke ku mirongo ya telefone dufise abakubaho Norbert uratumva uratumva Norbert uratumva
ndabumva neza cyane
uri he
mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo
wakwegerayo hari abantu bariko baravuga inyuma yawe
yego
ufise ikibazo bazo mutumire cyangwa icyumviro shikiriza ugishikirize
dore n'ambere kamaze mbashimire
murakoze
ikiganiro kiza bwatugejejeho
murakoze
kandi dukomeze kubatega amatwi ariko mu mwasobanuramo gakeya ku nsanganyamatsiko kuko ntabwo narakurikiye neza
turiko turavuga ku ruhara rw'indero n'amashure bwo kwiga amashure mu iterambere ry'ibihugu
muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa
ku isi no mu karere ka Afurika no mu karere ko mu buseruko bwa Afurika
ego mbo rero Afurika ifite umukoro ukomeye ariko Afurika niyo twifitemo ibisubizo kugira ngo neza twiyungure ubumenyi ariko se nkibaza ni wenda na muri no East Africa wenda y'Iburasirazuba amashuri ahagaze gute ese bakangurirwa gute wenda kugira ngo babe bakangurirwa amashuri kugira ngo abana bige neza batsinde
murakoze
yego
ndabashimiye
yego nabo murakoze
mutumire mu mwishure abuze ngo ngene ivyerekeye amashuri vyo bavyifashe mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko
mu karere ko ka Afrika mu buseruko nubwo yuko amashuri mu bihugu bimwe bimwe bisana ateye imbere nuvuga nko mu gihugu cya Kenya Tanzania Uganda Rwanda mbere mu rwandiko nigeze kugira ku Burundi igihe bashyiraho icyo bise ecole fondamentale nashoboye kuraba ingene inyigisho zifashe mu bihugu byo mu karere kugira ndabe u Burundi ndabugereranije n'ibyo bihugu kuko imigambi ibyavugwa byavuga yuko u Burundi bushyizeho umugambi kugira bigishe cyo kimwe no mu karere n'ibihugu byo mu karere hanyuma rero nasanze mu ncamake ibihugu byose bisa n'ibifise sisiteme imwe ariko igihugu cyose ugasanga kirafise akantu gatoyi abishyiriye ko gituma kibatandukanya n'ibindi bihugu nk'imyaka yari kuri primaire hamwe hamwe yari imyaka indwi ahandi itandatu mu cyamake rero mu karere hariho ibice bibiri ari ibice ibihugu bikurikiza inyigisho zo mu Bwongereza hanyuma n'ibindi bihugu nka bibiri shaka kuvuga u Burundi na Congo bakurikiza inyigisho z'ababiriki cyane cyane u Rwanda kera rwari rufise co kimwe no mu Burundi bakoresha inyigisho z'ababiriki ariko haheze imyaka itari mikeyi bagiye muri sisiteme ya Bongereza mu ncamake rero novuga yuko kera imbere y'ingorane nshaka kuvuga ibihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda shika oye inyigisho zari zifashe neza muri kajya karere ngo mu Burundi abize mu Burundi ku divize y'u Burundi nta ngorane n'imwe bagira bashitse mu bihugu bya Buraya bagiye kubandanya ni ukuvuga ko akanovera kariho ariko kubera ingorane zagiye ziraba mu bihugu bitandukanye ari ingwano n'iki byatumye inyigisho zitituka uno munsi rero mu bihugu bimwe bimwe izo nyigisho zaratitutse cyane rwose gushika naho abana baheza amashuri yisumbuye mbere na kaminuza badashobora kuvuga neza mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza mbere n'ikirundi ugasanga cyabagora ibyo rero nibi uno munsi ni ibintu biteye agahinda ariko mu bihugu nabivuze mu bihugu bimwe bimwe cyane cyane bigisha bisunze inyigisho zo mu Bwongereza usanga inyigisho zimeze neza cyane baheza amashuri ya kaminuza bazi kuvuga neza icyongereza kandi bazi neza icyo bita mu gifaransa communication kuvuga byoroshe ugashikiriza icyumviro kirashe mu ncamake rero n'ibyo sinovuga yuko hariho rusange ku bihugu byose oya niyo migwi ibiri noshi imbere hamwe bimeze neza ahandi bimeze nabi
murakoze ku mirongo ya telefone kandi dufise David Nsengimana uratwumva
ndabumva cyane muraho neza
murakomeye
ego amazina yanjye ni David Nsengimana ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyanza bena ndenda bashimira kuri topic nziza mwaduhaye ubusanzwe nanjye ndi umurezi nk'abandi gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'uburezi nagira ngo dukomeza hari ishusho ntoya nagira ngo mbatangize nko ku burezi ho gatoya ubundi ubusanzwe politike y'uburezi hari amashuri bita amatipisi cyangwa amashuri nderabarezi aho ngaho umwana asohoka afite ubumenyi buhagije bwo kujya gutanga mu mashuri abanza iyo bivuyeho hari amahirwe ahabwa abanyeshuri bashaka kwiga uburezi muri za kaminuza bagahabwa amabusi izo busi zirabafasha aho biga imyaka itatu ubwo ni bachelor degree asohoka azi neza gutanga ubumenyi mu mashuri ya za secondaire ikindi cya gatatu babasangiza ni abarimu batize b'uburezi bigisha nko mu mashuri yisumbuye ubu bahawe amahirwe yo kubyiga muri za kaminuza bahabwa za bourse ikindi mu burezi bw'u Rwanda ubushize mu myaka ya mbere hari ikibazo cy'ubucucike mu mashuri icyo kibazo cyaje gukemuka gutya rero aho haje gushyirwaho muri kagari ubu gafite ikigo cya secondaire iyo ni achievement numva u Rwanda twagezeho neza ikindi mu kurwanya ibyo twabigize mu kurwanya ubucucike mu mashuri ikindi twabwira murabizi ubushize habayeho gahunda nziza yo kongera umushahara w'umwarimu icyo ni kimwe mu kintu cyaje giha motivasiyo umwarimu umurezi w'u Rwanda atanga uburezi kirema donc kongo aho bongereye umushahara mwarimu hari achievement nziza cyane zabayeho ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri East Africa urugero njya yabunda gusoma cyane nkunda ku konti y'uburezi bwa East Africa nkafata nko muri Congo mu bibazo birimo by'intambara ntabwo baragera ku rwego rwiza mbo icyo nashaka kuvuga ni uko hari ibihugu gutya muri Afurika byabashije gutera intambwe nziza mu guteza imbere uburezi tutibagije ko mu nzira y'iterambere mu bushobozi dufite buke twabashije gutera imbere mu burezi bwacu ugereranyije n'ahandi bo numva icyo nashaka kubatangiza cyari icyo murakoze cyane
ndabashimiye cyane murakoze
murakoze cyane
ku cyumviro cha David Nsengimana cyane cyane bavuze byo gukongereza umushahara waba abarimu abigisha ko bifasha kubaha ingoga kurushiriza mu gutanga ubumenyi ku bana biga mu kivuga kwi
David avuze ibintu bibiri bikomeye cyane kicambere n'icyo cy'umushahara w'abarimu mu bihugu byinshi byo muri Afurika umushahara w'abarimu ni muto cyane no kuvuga uno munsi abarimu nta gaciro bahabwa mu bihugu bitandukanye muri Afurika ariko kera nka jewe nkiri muto niga mashuri y'intango umwarimu yari umuntu yubahwa yahabwa iteka muri sosiyete uno munsi ibyo si uko bikimeze mu bihugu byinshi ariko gituma rero ibi byo kuguha uburyo agashahara abarimu mu bindi bihugu bimwe bimwe barabaha amadeni y'ukubaka inzu imeze neza cyangwa bakabaha amadeni yo kugura ikinga cyangwa moto kugira ashobore kwiyunguruza byoroshe ibyo ni ibintu bikwiye kubandanya gushyirwa imbere kugira umwarimu ashobore kubaho neza binamufashe gutegura ivyigwa mu buryo butunganye ikindi kintu yavuze gikomeye cyane yacishijemwo ni politike yo gutegura abarimu kugira babigishe kwigisha kuko kwigisha si umuntu wese abishoboye ni ibintu byigwa bigatuma rero umwarimu ashobora gutanga ubumenyi byoroshe n'abana bakiga bakamenya ni politiki rero yo kwigisha abarimu formation des enseignants yacishijemo ni ikintu gikomeye cyane ni nabyo bituma binagura bwa bumenyi bwatitunze mu bihugu bitandukanye mu ncamake icyo nshatse kuvuga ni uko ibihugu bishyize imbere imigambi n'imigabo yo gutegura abarimu kwigisha bakabigisha ingene bigisha hanyuma bikaca bijyana n'agashahara kisununuye ibyo biratuma abanyagihugu bahurumbira umwuga wo kwigisha no munsi ata agaciro bifite ibyo birafasha kugarukana akanovera mu nyigisho nshakuva yuko bindi bibiri bikomeye cyane rwose
ndabashimiye tubandaranye ku mirongo ya telefone dufite Bizimana Janvier uratwumva
ndagurumva neza
uri he
ndi Burundi Muramvya
ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize
yewe ni nk'intererano no ushikiriza kuko turiho turaraba nko mu Burundi iwacu inyigisho tubona porogaramu zigisha mu mashuri amashuri mato mato ndetse no mashuri yisumbuye nta bintu twavuga ko uwuhebye amashuri yisumbuye aca gishobora kuzigenda agakora ibintu agakora yarindwi ku buryo ashobora kwitunganiza ubuzima bwiwe kuko porogaramu cyane cyane porogaramu n'amajambo ahanini nta pratiki bihari amakindi nacyo gihari ni uko n'abigisha abigisha kuri nungu mbuko aligisha wana kiasi mbuko na fashion ebu kani jiwe na fashion ebu kina ngusu usu wakutangu mbenye kwa ushak kani kumbwa kwa matariz ahungo nikaga shara kwa uzumagami kwa uzumangari buzima abaye mu butubu civic icyo rero kizakiba intambara meze nyene cyane cyane kugashara n'ibindi kuko hari naho dufanga na umwigisha ashobora kumara imyaka nka 15 atakarihije ubwenge kandi ubona keshi na programme zirimo zihinduka rero ikindi nacyo hariho n'ibintu tubona abana abana b'igihugu aho mwabona yuko nk'ubu hariho nk'ibibazo by'inzara kujya kwiga ushonje ntibyoroshe ku buryo ushobora gutera imbere uko ushaka neza amenya ibintu nabyo urabona nk'abana b'i Burundi burya kenshi kwiga mu bihe bigoye cyane cyane nk'ibikoresho mfashanyigisho mu mashuri si byinshi cyane bigwiriye rwose ari naho mbere nk'ubuye nk'abantu biga mu myaka ya kabiri yashyira shingiro hariho nk'ibintu twakwigiye ko kera iyo twitamba imaje ubuye ntabwo ihari bazana bagashyira bakazana iradiyo ubu byose no ariko icyo wumvise n'iradiyo burya ntiwese bikurikiza byoroshye cyane cyane ko nk'uri n'ubifata nko mu wa mbere kandi mu wa kabiri abana bakiri bakiri bato ariko nabwo ururimi bakoresha mu kwigisha urundi wacu
murakoze
ama ikindi
muheraheze
rekomende haba ikindi nacyo ngari iwacu agwiriye cyane aya mashuri bita ngo ni Ansemba General rero burya ahanini ntibyabikenewe burya nuko umuntu yokwiga avuga ati jye ngiye ku ishuri ubu nyine ndashobora kujya ngenda gukurikiza bimwe niga mu ishuri nkabishyira mu ngiro kandi bishoboye kundiza imbere nuko iyo niyo yanyeramo yacu murakoze
ndabashimiye murakoze yari Bizimana Janvier mutumire ivyo vyumvira kera ashikiriza ari ikintu yavuze ku bibazo by'inzara ku bana no kubigisha ngo bashobora kumara imyaka 15 badakarihije ubwenge aravuga no kubatabikoresho kenshi mu mashuri biba biriho aravuga kusanga nk'abana baba buzuranye mu mashuri bicaye mu buryo budashemeye ni ivyo ariko aravuga nyiragombye kuvuga yavuze ngo enseignement général mu bivuga kwiga
Bigirimana Janvier aheje kudondagura ingorane ziri mu gisata c'indero mu Burundi na cyane cyane izo ngorane zagiye zirongerekana kubera imigambi n'imigabo idatomoye ivyo by'uko ata bikoresho biriho ivyo by'uko abana ari benshi mu ishuri bagerekeranye ata ntebe ataki ivyo vy'intuze vy'amaprogramme baguma bahindagura uko bashatse batagize hatabaye nk'ibitari evaluation ivyo vy'uko abarimu batategurwa bikwiye ata ivyo bita gukarisha ubwenge ari rosicage cyangwa formation continue aravuga yuko effectivement ntuze bambe ntabwo mumburane aravuga yuko haze inyigisho z'imyuga ningenzi ashatse kuvuga mu cyamake rero mu Burundi ikibazo nyamukuru ni imintuze y'icyo kwita projet de l'école sha kuvuga yuko igihugu mu gushyiraho imigambi na programme zo kwigisha baraba bati mbe mu myaka 25 cyangwa 30 tuzoba dukeneye abahinga bameze gute hanyuma bagaca bagira bati dukeneye nk'abaganga tuvuge 300 dukeneye abayenjeniyeri bubaka amabarabara n'ibiraro n'iki bangana gutya dukeneye abahinga mu burimi bangana gutya hanyuma rero bagaca bagishyiraho programme zitegura abo bantu muri iyo myaka 30 hanyuma uwo mwana ategurwa akuva akiri mutoya niho rero bashobagira ati mu myaka itandatu y'amashuri y'intango umwana azoheza afite ubumenyi ubunubu ashobora gukora ibintu ibi n'ibi mu myaka itandatu y'amashuri yisumbuye azoba afise ubumenyi buhanitse mu guharura mu kuvuga bakabitondekanya hanyuma muri kaminuza bagacagira bati turavye abo dukeneye reka duhe uburyo bukwiye kaminuza yigishe abaganga ku buryo mu myaka mirongo itatu tuzaba dufise abo twifuza uko abanyenyeri gutyo gutyo hanyuma ikintu gikomeye cyane cibagirwa ni uko muri iyo projet de l'ecole hariho ubumenyi zo guharura indimi n'ibiki byose bijya by'amasiyansi n'iki ariko hari ikintu gikomeye gutegura umurundi w'iteka n'itekane mu ncamake umushinga ntahe agendera ibanga agira ibyo yubaha kubwira bategura abarundi abakiri bato kuzotwara igihugu bafise umutima wo gukunda igihugu bafise umutima wo kutarenganya abandi mu ncamake kubagira abantu ni ukuvuga abantu bafise ubuntu barashinga ntahe ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane mu itegurwa ry'abazorongera ngora igihugu mu minsi iri imbere nshatse kuvuga yuko ubumenyi ntibukwiye gusa ubwo bumenyi butaza kujyana n'ubuntu n'ubushinga ntahe
ndabashimiye tugarutse ku byo wari kuravuga ko akanovera k'inyigisho n'indero katitutse mu bihugu byinshi na cyane cyane mu karere ko muri Afurika y'ibiyaga binini mwari ko muravuga uko byifashe nko ku byerekeye Burundi ku bavuga ko ubuhagwiriranye cyane amakaminuza yigenga byo bifisemo uruhara hari abavuga kumbure ko amwe muri yo atoba akurikiza ibisabwa mu bijyanye no gutanga indero n'inyigisho zako kanubera
birimwo n'ibintu byinshi cyane icyambere cyose ni uko abana binjira muri kaminuza izo arizo zose baba bafise ubumenyi budakwiye kubera ibintu byinshi cyane by'ingwano na mareforome yagiye araba mu bintu by'amakoreji kumina n'ibindi hanyuma nibyo kwigisha muri kaminuza byabaye urudandaza hariho amakaminuza ashyira imbere urudandaza kurusha kwigisha bigaca bituma mbere n'abarimu bigisha ugasanga ntibabifitiye urupapuro rw'umutsindo ibyo rero biratuma akanovera katituka hanyuma rero igikuru sibiri munyumve neza sibiri kugira amakaminuza menshi ariko ni uko ayo makaminuza ategerezwa gukurikiza amategeko ubushikiranganji bw'indero buba bwarashyizeho ni ukuvuga ingene kaminuza yugururwa abarimu ingene baba bangana muri iyo kaminuza bashaka kuvuga abarimu mu gifaransa bita a temps plein n'ingene rero ivyigwa bitangwa n'ibitangwa n'ivyigwa bitangwa za programa n'ibindi ivyo hanyuma hakabaho ntuzeye igisata kigendura kikaraba yuko izo kaminuza zose ziriho zashyizweho zisunze amategeko leta yashyizeho ubushikanganji bw'izero rugaba bwarashyizeho bakanaraba yuko inyigisho zitangwa ari zikwiye muri kaminuza hanyuma kaminuza itabikwije barashobora kuyihagarika mu ncamake igihaze akandwa haze ni ingene izo kaminuza zugururwa n'uburenganzira zironka niyo rero nico gisata cy'ubugendura bakaraba yuko inyigisho zitangwa ari ziba zihanitse ni amadiplome impapuro z'umutsindo izo kaminuza zizotanga zikaba zifite akamaro no heza ntanga karorero kuri abari kwa twumviza byumve neza reka dufate mu gisata cy'ubuganga kugira kaminuza yugurura igisata cy'ubuganga itegezwa kwifise ibikoresho no ntanga karorero nka microscope kugira abanyeshure bashobora kwitegura mu byo gupima kwa mikrobi n'ibindi hanyuma mu bisanzwe iyo kaminuza yateza kwifise ibitaro bikorana kugira abanyeshure baje kugira kwimenyereza guhura n'abawe n'abagwayi kumviriza kwiga kuvura
ashaka ndababaze uruhara kw'amafaranga amareta nko muri Afrika ategekanya kubijanye n'amashure bijanye n'indero mwibaza ko ahagije dufate nko kuvyereke Burundi nkuko mwagize ubushakashatsi kubijanye n'indero
ku Burundi ibyandikwa bavuga yuko badugije ku 20% y'amahera ya leta ikoresha ayahabwa igisata cy'indero ayo mahera mu isanzwe si makeya ariko ikibazo nyamukuru ni icyo no kwita ingene amashuri atwagwa ingene igisata cy'indero gitwagwa bimwe bita guverinance hanyuma n'ingene amazi y'amashure urumva reka nabisigure ubushikiranganyi bw'indero buse icyo bujejwe ni gushyiraho politike yo mu gisata cy'indero hanyuma munsi hakaba amashure ishuri ryose iba kaminuza cyangwa ishure yisumbuye usanga hariho uwirongoye iryo shuri uyo rero nawe abajejwe gutunganya ibyo ubushikiranganji bwamuhaye nicyo bita pilotage hanyuma rero gushika ku hasi aba directeur d'ecole n'aba inspecteur ni iki aho bipfira naho muri muri gouvernance des écoles bimwe byo navuga byose byinuzeye bya discipline byose niho bipfira kuko iyo amashuri akoze neza yatatiza kuramura abanyagihugu akunda igihugu bubaha amategeko bagendera ibanga n'ibindi ariko murabona uno munsi ko bimeze mu ncamake rero amahera nibyo mu bitigi batanga 20% makeyi ariko ntuzeye ibikenewe bari byinshi kubera politiki bashiraho bashyira amapolitika akeneye uburyo bwinshi cyane murabona barubatsa bagize bati abana bose bazokwiga ku buntu batiteguye batateguye abarimu bakwiye badafite ibitabo bikwiye byose bakabita mu rudubi ntibabitegure ngo bafate umwanya ukwiye wo kubishyira mu ngiro ugasanga rero ya mahera n'aho ari menshi ari 20% ugasanga anakwiye aho rero bipfira muri planification na gouvernance en fait des écoles
tugaruke ku mirongo ya telefone Emmanuel aratwakuye uratwumva Emmanuel
kabumva
uri he Emmanuel
ndi ndakumva
uri he
ndi mu ntara ya Murambya mu Kigogwe
mushikirize icyumviro canke ikibazo munyarutse
kuta inyendere iriza kubona yuko bakanogera yembo nari uko kera mu miseze hataraba urutonde rwa education yitwa fundamentale cyangwa se fundamentale hariho ibyigwa ko mu bitunganijwe umunsi dufite ibyigwa byinshi mu myaka kiri mito mbere mu wa mbere kugera mu wa kane usanga biremereye abanyeshuri batwaye mu myaka ya hirya usanga ari ibyigwa by'akanogera kandi bishobora gushikana ahantu umunyeshuri naho ubu ni umunsi umenga turashobora umunyeshuri arize agiye kwifashisha ibyo yize muri iki gihe cya fundamentali tubona umenga uhamye batwaye uburebure rero twasaba icyo nusaba ni uko akanogera k'imbere ya kera kugaruka hakaba sisiteme ya kera tubona hino umenga yari sisiteme ikimaze kuko sekaciye ko twiradika no kidufitikira mugabo umunsi umwase akoze ishure n'abati ataga gukora ibyo ne ibintu byo kasara samarenga na takna diskan rero leta yo rakiniro ukora kugira akagira habe guhera ku murezi ko umunsi arashobora kuja gukora na karusho karikari karabona agasanga ahindi wa manyabiriwe ararenganye na umenya sigaranye umunyeshuri kubwire kubera iki n'agahembo ni gake leta yoraba ku miyoboro yohora neza icyo gikorwa kijyanye n'imbere mu Burundi.
Murakoze ndabashimiye.
Yego.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku byerekeye uruhara rukomeye byerekeye indero n'inyigisho bigira mu iterambere ry'ibihugu. Twari turi kumwe n'umutumire Professor Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles akaba yaragize n'ubushakashatsi mu bijyanye n'indero n'inyigisho. Ndashaka ngaruke kuri icyo kibazo. Haravugwa ikibazo cy'abana baheba amashure ko ari ikibazo gikomeye mu Burundi. Byo biterwa n'iki?
Uno munsi ni ibintu by'agahinda. Nutanga akarorero kaminuza y'u Burundi yatumye ko abaja kwiyandikisha ngo batangure kaminuza barabuza abaza kwiyandikisha kandi abayaje amashuri yisumbuye ari benshi barasubira ubwa kabiri basubira ubwa gatatu. Ikibituma rero ni byinshi cyane ariko bikuru bikuru harya kwigisha kuramura si mu ishuri gusa umwana wese ingene umuntu aremye umwana wese aragira akarorero umuntu akurikira nico gituma rya mugani w'ikirundi umwana si umwe ni mugani ukomeye cyane. Icyo nshaka kuvuga ni uko abana ntibiga mu ishuri gusa ariko bararaba ingene ababakurira bifata ingene ababakurira bavuga ingene abakurira batunganya ibintu byose kugira umwana nawe agira ati ibintu bimeze neza cyane nani ndifuza kuba nk'uyu ndifuza gukora nk'aba ngeze imbere igihugu. Icyo nshaka kuvuga yuko uno munsi hariho imvugo zimwe zimwe twumva ku maradiyo zigaserikira kuri za WhatsApp zivuga yuko inshabwenga tatu zimaze kwiga ibiharuro ntaka ntacu biteza imbere umuntu amajambo abana bumvise bagira bati mbega njya ku ishuri njya kurondera yiki kandi numva yuko nabize atacu bibamariye atacu bamariye igihugu. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni ubukene buzura inzara uri mu gihugu nabicishijemo uno munsi ubajije abarundi twese turafite imiryango turumva ingene byifashe ubukene buzura inzara aricyo gituma abana baraye ubusa amaze nk'iminsi itatu atarya canke yihutira kuja ku ishure acija kurondera aha aco udufaranga kugira aronke ico acisha ku muntu wa wepfo n'ico afashije abavyeyi nibyo bikuru cyane cyane. Hanyuma rero ni ibintu twese twifuza ko byohinduka nk'uko Emmanuel yabivuze twese abarundi benshi n'ababyeyi bumvirije wacishijemo yuko bantumiye mu gisata cya mu nama rukokoma yabaye ibi byumviro byose ndiko ndavuga byarashikirijwe n'icegeranyo kimeze neza ibyiyumviro byaterejwe ni byinshi bishyizwe mu ngiro akanuvira kugaruka ariko ushobora guteza imbere igisata cy'indero udahinduye ibindi byose ni ukuvuga iba ingendo iba imvugo iba ibyerekeye amahoro n'umutekano ibyo birafasha mu ndero.
Murakoze. Claude Hakizimana uratwumva?
Ndabumva.
Claude ufise ikibazo cyangwa ikintu urushikiriza unyarutse? Claude umurongo wawe ntumeze neza uratwumva?
Abo kumva
mushikirize cyimbere cyanke ikibazo munyaruse
yaramukije umucuruzi
arabumva
amaze neza
yaramukije umucuruzi
umurongo wawe umeze nabi
ya n'ubwo n'umunyumva
mwavuga twumve alo
alo
vuga nyarusa rero ubu numvikana buhoro nyarusa nimba wege iradio wigire kure nyarusa
ukuntu abana benshi bariko barahera amashuri cyangwa bako niba kubibara ntabima ndifuza yuko nk'ibintu by'ibiciro by'ibiribwa byopfungurwa bagashaka se ntari kuza kumbure ko hari abakwitaro bapfunguka mu bantu hanyuma tugakomeza tugasaba ukuntu abanyeshuri bashaka kuza kuri kaminuza barindira umwaka wose sinzi ko byakogire bityo kuko byarindirije mu myaka ya kare batarabwira sinzi ko urushyiri birafata dusabira kugira ngo
murakoze
mu mwaka uza agahura n'isaduki na kiriya kubera yasara
murakoze ndabashimiye imbere yuko turangiza umutumire ubu usanga ubutunzi bwo muri ibihe bya none bufatiye ku bumenyi buhanitse bukoresha ubuhinga bwa none n'uruhe ruhara ubwo buhinga bwa none bufise mu bijyanye n'amashuri n'indero n'ikihe cyokorwa nko muri Afurika kugira ngo ako karere kari inyuma gashobore guhambya utundi turere twateye imbere dufatiye kuri ubwo buhinga muri make
muri make n'imigambi n'imigabo yo mu gisata c'indero ishira imbere ubwo buhinga bwa none bunafasha kuzana kanovera mu nyigisho mu ntamake uno munsi utazi gukoresha ordinateur ni nk'uko utabuzi kwandika canke uri analfabet kuko mu buzima mu kazi uno munsi abantu bose benshi bakoresha ubwo buhinga bwa none mu ntamake rero biriko birakogwa mu bihugu bitari bikeye muri Afurika mbere notanga karongo muri Senegal aho hariho kaminuza irimo abanyeshuri 39 biga batatonze ku ishuri biga bakoresha ubuhinga bwa none bimwe bita enseignement à distance ibyo biriko biratezwa imbere bariko barugurura amakaminuza nkayo muri Côte d'Ivoire muri Chad muri Tunisie Burkina Faso n'ahandi biriko biraza ariko no mu Burundi nibaza ko buke kizoza hari baki bariko barafasha kugira ako kanovera ubuhinga buhanitse buje mu gisata cy'imbere
nagomba ngaruke gatoya turasigaranye nk'iminota n'inusu mwariko muravuga ko mwatumiwe mu nama rukokoma ku bijyanye n'ivyerekeye indero n'amashuri mu Burundi mwashikirije ivyiyumviro mu vyo mwashikirije hari vyo mubona byageragejwe gushirwa mu bikorwa n'abategetsi
haheze hafi umwaka umwaka irukwire kukomera hari mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ariko nta kintu nubambije nta kindi ndabona cashizwe imbere mbere notanga akarorero kuri ecole fondamentale leta yo nyine yari yasabye iragira ico bita evaluation haraza kabine yo muri Burkina Faso niyo yagize ico cigwa icegeranyo iraba ingene ecole fondamentale yatunganijwe nuko yashitse ku byo yifuza iyo raporo ntiyigeze isohoka kuko iyo kabine basanze baravugisha ukuri yuko ecole fondamentale byageze nabi cyane ahubwo ubumenyi bwasubiye inyuma ibyo rero nabyo byaravuzwe muri iyo nama rukokoma ariko uno munsi nta nubambeshe yuko nubanzi ko ari byasubiye mu
murakoze murakoze cyane yari umutumire Professeur Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi anigisha kandi mu kaminuza kuri kaminuza y'Ubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari kandi mu migambi ijyanye n'indero y'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika akaba yaragize ubushakashatsi kujyanye n'inyigisho n'indero mu Burundi ndabashimiye rero nshimire umutumire namwe mwese mwashoboye guhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ibyiyumviro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga mubandanye mwumviriza rero radio yanyu Ijwi rya Amerika.